bamwe mu bakenyezi bubakanye n'abagabo bidaciye mu mategeko bo ku mitumba ya Musenyi na Gifugwe yo muri zone Musenyi ya komine Mpanda bavuga ko batagira ayo bacira nayo bamira mu bijanye no gusezerana imbere y'amategeko. Ingorane iri kuguhitamwo kuva muzo bubatse bagasubira iwabo n'abana canke kuragana imbere y'amategeko n'abagabo basanzwe babahohotera. Ni mu gihe bariko barasabwa gushira mu ngiro itegeko ry'umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza cyuko ingo zose hatavuyemo nimwe zizoba zaraganye imbere y'amategeko imbere yuko umwaka urangira. Bamwe muri abo bakenyezi icyo cya Amerika cyasanze aho barangurira imirimo ku isoko yo ku Musenyi harababona ko uko biri kose babwirizwa kubahiriza itegeko, abandi bakabona ko ari kwita umugozi mu izosi.
Gituma tutokwandikano ku bwingeso mbi no banaramubonye kubwo je yambwiye muri iminsi ko yihanuye twandikwe nacyarindiriye naho twokwandikwa na mahitamo mbe buhitishemo yambwiye ko azobiheba ariko ku myaka tubanye nkabona niyo ngeso yiwe urumva nzohitam sishaka itegeko rifata umva mugasha n'amara mfite yo kwigomboza
kwandikanwa n'umugabo atamfashe neza urumva yuko mba ngiye kwibohera ubusa icyiza gihari nobanza nkatenyenya nkaraba ico kibazo gituma mfata nabi tukabanza kugikemura muko twandikanwa
aho kwandikanwa avuga ati ngo masikane isezerano cyo kwandikanwa n'uyo mugabo mugabo atacha mu Maria aguma muhohotera mukubita atacha mu Maria atamusumye atamwambika akaguma ndanditswe mugabo atacamaze aguma murenza ko nabandi umva wamenye uwo mutima ntumwo kwandika.
Ku ruhande rw'abagabo harabahitamwo kuja kwandikanwa nabo bashaka mu makomine batavukamwo, babikora mu ntumbero yo kwinyegeza abo mu ntwaro kuko babategeka kwandikanwa nabo batanguye kubana ubwa mbere. Ivyo vyatumye hari n'umugabo aheruka kwica umugore wiwe wa mbere mu ndwi iheze. Urongoye umutumba wa Musenyi sinzi umunsi Simoni atubwira ko yamwishe avuye kumucura kuko yari yahukanye
ariteko risohokeye niho iyo mugabo yaduhenda ati jewe ndemeye kwemera kamo ka leta gutunga umugore mukuru mbere jewe ubwanje ndiri kumwicurira ahantu bite mu kinama cya Mubimbi n'umuryango w'uyu mugabo Yeremiya haraheze nk'umwaka ndamuciye agarutse. Niho rero mu nyuma twumva ko yamujyanye Iburinga agiye muhekeye n'ikinga amushyira mwaka ubuzima twabuze cya mbere kaba ndiyegereza uwo Yeremiya ari mu butungane muri paki y'ububanza kandi turavye uko amasura twereka biragaragara neza ko ari uya mwatsi ubuzima dufatiye ukuntu yamuturubika rero mucifuzo ciwe yifuza gusubira kuzana uwo kwizera uwagira kabiri twari dufite ibimenyetso ko bategeze bahebana eguma bahwanira mu gahinga kugira ngo kumbura musubize muri urwo rugo.
Muri kino gihe abakenyezi babanye n'abagabo babahohotera batarandikanwa mu mategeko bafise ubwoba ko bashobora guhura na bene izo ngorane zo kwicwa. Uyu mukenyezi akabona ko ari ingaruka z'iryo tegeko
kubera habaye igitsure c'itegeko rivuye hejuru hari impinduka ziba mu rugo nyuma yabijya kajusanga abantu bariko barafatana bunyamaswa arize byubona byasaze nk'aho iwacu bubanza kugira rera kwisezeze hakiri kare aca gukuramo hakibonye kugira ngo uwundasha aka yinjire
agukuramwe gute
arakwica kweri ubu ntibaraza abakenyezi aca kwica.
Uyu mukenyezi abona ko icihutirwa atari kubandika agasaba nyabuna ko leta yoshiraho umugambi wo kwigisha abubakanye baba abataraca imbere y'amategeko hamwe n'abasezeranye imbere yayo
imbere yo kuja kuragana biciye mu mategeko hobaho n'amahugurwa nk'abantu bagendera ingo nk'uko ubona abantu bajejwe ingo n'imiryango bagatemberera ingo kugira ngo bavure imitima cyane cyane biciye mu biyago no kwigisha umubano w'abubatsi baba bubakanye biciye mu mategeko baba n'abadaciye mu mategeko n'ukuri leta yakwiye kwigwa umugambi kuko itabigize uko abagore turahona.
Abajejwe intwaro muri komine Mpanda bavuga ko inyigisho bama bazitanze ariko kandi ko bagiye kugira ingufu mu gukingira abakenyezi muri kino gihe hamaze kwibonekeza amabi yo kubica. Ndayisenga Edouard n'umuhanuzi wa musitaneri wa komine Mpanda ajejwe ibibazo by'intwaro n'imibano
tembona ko batotinya borema kuko itegeko lirabakingira kandi uzoba yanditswe nibaza ko nabagabo bazotinya gusubira kubazanira kwabandi rero nibaza ko batogira ubwoba ko bizotuma bacha bavuga batireka tubikize kugira tuzane tworagane nabo tugomba oyahubwo mbere naho ivyo byabaye nivyo vyarabaye mu ndwiheze amategeko ahubwo tugiye kujya kurikiza kugira ngo bakingigwe bimwe biboneka.
Uyu muhanuzi wa musitaneri wa komine Mpanda avuga ko bibaye ngombwa bazosaba ababakurira ikiringo cyo kwandikwa kikongerezwa nkuko abanyagihugu babisaba. Ikindi izindongozi za komine zimenyesha nuko ingo zimaze kuragana imbere y'amategeko zigera ku 30,000 izishika amajana 8 akaba arizo zitezwe mu mpera y'uyu mwaka. Ariko kandi bamenyesha ko atagitigirinye zina bafise cizitegerezwa kuragana muri komine barongoye. Mu ntara ya Bubanza, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.